Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 26 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Kuva uyu munsi kwa Mungu itariki 26 gushika itariki 8 y'ukwezi kwa 12, Abarundi bazaba bari yarusha mu biganiro by'incuro ishobora kuba ari ya nyuma irongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Abanyapolitiki bari mu migambo itandukanye hamwe n'Abarundi n'Abarundikazi bafise uruhara muri politiki y'u Burundi batumiwe muri ibyo biganiro, barahanzwe amaso n'Abarundi barindiye kuraba niba izo ntumwa zizoshira imbere inyungu z'igihugu zizokumvikana ku ngingo zizotuma ataruhagarara imishamirano hamwe n'indyane bisubira kuvugwa hagati ya bose rimwe nk'uko bisabwa n'Abarundi bamaze gihe bashikiriza ibyiyumviro byabo ku radio Ijwi ry'Amerika. Muri iki gihe kandi imirwi itandukanye ibandanya gushikiriza ivyipfuzo vy'ibintu vya rangurwa mu cyo kiringo cy'iminsi 12. Abo Barundi bagiye kumara iminsi baca irya nino ingorane zatumye haduka intureka ya politike. Hari amashyirahamwe avuga ko atatumwe muri ayo mashyirahamwe atatumiwe kandi yo yavuga ko afise uruhara ruhambaye cyane mu buzima bw'igihugu. Harimo ishyirahamwe Falcon F ryishinze kurwanya intwaro za mwana wa mama hamwe n'abasomambike rirongowe na Gerard Hakizimana, ishyirahamwe ry'ugwaruka Ajap African hamwe n'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion, Ministère Africain de Compassion rirongowe na Aimé Pascal, ishyirahamwe Ajap naryo rikaba rirongowe na Eric Sengiyumva. Mbega ayo mashyirahamwe avuga iki ku rutonde rw'abatumiwe, ibintu ayo mashyirahamwe ipfuza kwa batumiwe muri ibyo biganiro burangura mu kiringo cy'ibindi biganiro nibihe akizero ayo mashyirahamwe afise kwa batumire muri ibyo biganiro bazopfundika ingingo zizotuma Burundi busubira gufata inzira y'amajambere kanganiki. Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumye abashinga ntahe yarongoye amashyirahamwe atatumwe muri ibyo biganiro, turi kumwe na Eric Sengiyumva arongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka Ajap Africaine. Mwiriwe neza Eric Sengiyumva.
Mwiriwe neza, ni Eric Sengimana.
Sengimana, murakomeye?
Yego, turakomeye.
Yego, turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe Falcon F. Mwiriwe neza mushyantahe Gerard Hakizimana.
Mwiriwe, turakomeye, turi Bujumbura, turashima.
Yego, turi kumwe kandi na Aimé Pascal Nduwimana arongoye ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion. Mwiriwe neza Pascal, Aimé Pascal Nduwimana.
Yego, turanabahaye na bwakeye twebwe ino ni mwiriwe.
Yego, me reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri we mushyira nta Gerard Hakizimana. Mwarandika ibiro vy'umuhuza musaba kwishyira hamwe ryanyu ryo tumirwa, ubwo butumire muba muraburonga.
Kubona ko ibiro vy'umuhuza ryo tuma kiganiro twarandikiye ibiro vy'umuhuza dusaba ko nyishyiramwe igishinzwe kurwanya kimwe na kamona mama mu Burundi tutumirwa. Tukavuga twisunze ibyo dusanzwe tuko turakora, aho turiko turakora amatoho atandukanye kubijyanye n'akahise tutibagiye n'ibyagiye biraba kuva mu 2015. Tukaba dufise abaduseka mu ntara zose, ni kuba ko rero kugeza kuno munota tuko turavugana ubutumire turabonka. Akaba twamenyesha ko mu cyo gihe cyose twari ko turandika umuhuza twakuye tuvugana ku mbere nagize ibiro byiwe, twavuga nka makoca tembere mbere muno munsi mukanya tukatwa ko turavugana, aho twamweretse ingene dufite amakenga kubiko birakoregwa mu biro by'umuhuza. Mbere akaba yemeye ko hari icyo bagiye gukora na cyane cyane icyo bagiye guhindura. Tuba twavuganye kandi n'abatari bake basanzwe bafatikanya n'ibiro by'umuhuza muri uno munsi akaba atabutumire twigeze turonka.
Murize rero ko muri icyo kiringo cy'iminsi itari bike irenga 10 abanyapolitiki bazomara yarusha, muriziye ko mushobora kuronka ubwo butumire.
Kugeza ubu ntitwavuga ko twizigiye ko dushobora kuronka ubutumire, ko neza ko igihe kiri kukirarenga. ariko twebwe nk'abarundi tuzobandanya dutera kamo tubicishije mu binyamakuru canke mu bundi buryo bushoboka kugira kumure ibyo biganiro canke nibasura gutumira bibe mu muco ntangere mbere n'ibiganiro bigire icyo bishitse ko
naho ishyirahamwe ryanyu ritatumiwe ibintu nyamukuru mwifuza ko abo banyapolitike batova yarusha batumvikanye ko nibi mukanya gato
ubwa mbere twe gushe dushaka nuko abarundi bose bubahirizwa mu byabo no mu babo ahaba kandi bagashyira inyungu za bene Burundi imbere nibashyira inyungu zabo kuko abanyapolitike ni bake ariko igihugu kigizwe n'abantu benshi nacyo gituma rero tuvuga ko umugwa wagiye ni umugwa muto cyane udashobora guhindura ibyiyumviro bya bene igihugu cyangwa imico kubiri n'ubwigenge bw'igihugu nacyo gituma tubatera kamo kuyaga bahuza no kumvikana mbere binashobotse bashire wakaburungu kubiganiro byoza birabera hanze mabona ko hagenda nabamwe amahinyu ku bantu batumirwa bigatuma mbere abatumirwa kenshi usanga adabate kwarakurikirana n'ibyigihugu ugasanga ibyo baterera niza nyungu zabo zo gusubira gucanishamo abenegihugu basanzwe batekanye uno munsi
muvuze ko boshira kaburungu kuri ibyo biganiro bibera hanze mushaka kuvuga ko byo bera he
ni kuvuga ko ibiganiro uno munsi tubona nibikwiye kubera mu gihugu turabirabona ko uno munsi abantu benshi cyane imigwi myinshi y'abantu iri mu gihugu itatumiwe aha twavuga ko amashyirahamwe dusanzwe tubona yatumiwe ariko rutonde hari amashyirahamwe ubona ko ateko akora mu gihugu hari andi ariko akora mu gihugu mugihe ariko akora mu gihugu yatumiwe usanga ari make akwiye ariko arakora uno munsi mbere usanga uno munsi ariko aboneka kutubwa rwose rero tukavuga ko mu gihe byo bera mu Burundi mbere n'abari hanze bakemerwa bagacungirwa umutekano no mu gihugu byo byiza gusumba naza ko boshika botora umuti urama byihuse ata ibyo kwirinda kuca muri Tanzania cyangwa kujana hariya kuko abantu bwabo nyine barashoboye bahumvikanye nta kitoshoboka hagati yabo
mushya na Eric Nsengimana ishyirahamwe ryanyu ntiryatumiwe ibintu mwifuza ariko ko abo banyapolitike bo kumvikana ko nibi
twebwe ugusiga uno munsi ntitwatumiwe muri ibyo biganiro ariko icyo tubona tubona igituma ibiganiro biguma bibandaniriza hanze twe nk'ishyirahamwe ry'urwaruka ego mu iyo minsi nk'uko bisanzwe harabaye ibere rirayaga nk'uko byama na shanshane ku bose rimwe abanyepolitike ntibumvikana cyo kimwe mbere nabo mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike muri icyo gihe twebwe twarakoze ibishoboka byose kugira ngo bashobore kunywana na shanshane urwaruka mu gisata duherereyemo mu gisagara cya Bujumbura hanyuma twabamenyesha ko nuko muri Washington igihugu yari nyabagendwa mu gisagara cya Bujumbura mbere no muri ya makaritsiye bavuga ko bari bahinduye akaba amakaritsiye ngo sesateri ubu navuga ko amahoro n'umutekano ari yose ushobora kuva muri karitsiye ugatembera mu yindi muri icyo gihe rero mwumva ko umuntu wese mu gihugu amahoro ari yose uyu munsi hakaba hariho umugwi uvuga ko amahoro mu Burundi atayariho muca mwumva ko ari abantu bagira batangure gusamaza leta basamaze n'abandi bari ku kivi kugira ngo tugume muri izo nkinamico kugira ngo igihugu twame turi muri ivyo ntitwigere dukora ibikorwa by'iterambere ngo twame turiko turasubira inyuma nuko bovugana bakaze bari bavuganye bwa mbere hanyuma bakabikrosira ibibazo byose bisigaye bikabandanya n'umuhuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera ko tumaze kubona leta imaze kugururira imiryango abatavuga rumwe nayo sirito abatarondegwa n'ubutungane bakababwira bati ntimuhunguke nta muntu azobakora ko muri proteje hanyuma benshi bakaza tukabona ko nta muntu n'umwe yigeze abajya n'urwara tukabona abashyikiye mu zabo ibyabo biracunzwe neza ntitutahura igituma baguma bashaka guha ingufu
umugiubera
ngo urashobora gutera Uburundi urashobora gukora iki cyangwa kiriya aho gutsimbataza intwaro ya demokarasi bakashyigikira na cyane cyane intwaro ya demokarasi n'ubwigenge bw'umwene gihugu
yegome Eric Sagiyuva muravuze ko umutekano ari wose mu Burundi ariko hariho amakuru uratangazwa avuga abantu banyurujwe ika abantu bagandaguye batowe ibiziga ibyo byo muvuga ko iki ibyo bintu bikorwa nabande umutekano urumva ko
makuru ni bazakandaye rutse gutangwa abahora bayatanga nibaza ko yari pacifique yari yazanye ijya programme ya ndondeza nawe pacifique mukaba muzi ko muri kino gihe yaranzwe no kudakunda igihugu no kwerekana guhengama cyane cyane kwerekana ko igihugu kiriho kiratembamo amaraso kwerekana ko igihugu atakigenda kwerekana ko mu gihugu aho gata muntu n'umwe ahari hama abajeje umutekano baragerageje cyane cyane gukurikirana iyo programme uburyo basanze mbere arimwo mu bagira mu ndashyikijwe n'umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abo nyene bari muri ibyo aribo banyuruza abo bantu barafashe barashinga intahe abandi nabo barahunga bari muri izo z'uguhungabanya umutekano.
Eric Sengiyumva, hariho n'ibinyamakuru
ikibazo giheruka kuba nacyo cyakozwe n'abajya abana baciwe amaboko nibaza ko abantu baherutse gutangwa n'ugutangwa ko bazimiye ibyo byahagaze.
Hari amakuru atangazwa n'ibinyamakuru ariko avuga abantu kenshi na kenshi usanga banyurujwe batawe mu mazi ahantu hirya no hino, ariko reka tuje kumushinga ntahe mi Pascal nawe nyine atubwire ikintu yifuza ko abanyapolitiki bari yarusha borangura muri iyo minsi myinshi bahawe umuntu agereranije n'iminsi bahora bahabwa. Mi Pascal Ndubimana, ibintu mwibaza ko bova yarusha baranguye n'ibi?
Twebwe kuri make ahanini sinovuga nka byinshi cyane ko twebwe twarakurikiranye ibintu biganiro by'umugwi wa CNDI baravuze abantu no mu migwi itandukanye yaba ya politiki, amashyirahamwe, amashengero, abakuru twabo. Twebwe twarabateye akamo, turavuga yuko icihutirwa nuko ibi biganiro twumva ngo yarusha by'ukuri iyo umuntu ariko arumva ngo yarusha ca yumva mwa bya biganiro vya mbere, turavuga ko icohutugwa cyane ni kubitahukana kuko Abarundi barayaze baravuganye baravuga bati Burundi turifuza ingene bwo twagwa, baravuze aho bahagaze. Twebwe ku bwa make icihutirwa cyane nuko tudasubira kumva ngo ibiganiro byo hanze, kuko murazi turabarundi kandi ubu unye turakuze burya iyo tumaze imyaka irenga 50 umuntu anikukiye ukumva yuko ibintu by'iwacu vyama biratorega umuti hanze, ukumva haba abanabyivangamwo. Twebwe turashaka ko twokwisubiza iteka, ko twokwisubiza agashambara ibyacu ko tubitunganya. Rero turasaba muri maka yuko icihutirwa ca mbere nuko bino biganiro vyota. Ica kabiri naco novuga nuko by'ukuri bo kwibangikanya ica barundi bo bavuze mwa bya biganiro by'ukuri turasabiye imigwi igiye yuko bo kwisunga cyane ica barundi bavuze, kuko iyi migwi igiye ndimo abantu 40 mugabo hariho abantu 10 million kandi ari nabo banakenewe cyane kandi bazonatora, rero barisunga iryo bayagiwe nabo.
Muravuze ikintu cy'ambere cyihutirwa mwosaba ko borangura gutahukana ibiganiro, ariko murazi ko ari abanyapolitike bavuga ko umutekano wabo utubahirijwe utuba wuwohirijwe mu gihe wota mu Burundi, icyo kibazo cyo turiga umuti gute?
Twebwe ino hariho abanyamigambwe bari hanze kandi batashe ahantu guha nk'uwahoze ari perezida uyu ntibantunganya, harimo n'abanza umukunda, harimo na bose, harimo n'aba aniseti aba baratashe. Twebwe gusa turavuga ko umuntu afise ubwoba mugabo atabutungane avuga ati burandondera, by'ukuri twebwe twarasavye no mwa bya biganiro ko uyo muntu ko yokingirwa kandi ko yocungegwa mugabo by'ukuri umuntu atabutungane nk'uwahunze afise ubwoba cyangwa nk'uwahiye coba nyene cyangwa nk'umuntu atagiye muri bijya bintu byo gutembagaza ubutegetsi ari ivyumviro vyiwe, twebwe twarasavye ko yocungegwa. Mugabo umuntu afise ibimuraba mu butungane uyo muntu urumva ko atawuvuga byinshi yonye acaragwa, rero acarabwa n'ubutungane, rero umuntu ataco asabwa atabutungane. Twebwe turasaba ko yokoye yo kwitaira kandi mbetwegwe tukazofasha no mu gusabana leta ko icimucungerera umutekano wiwe hanyuma gacaja muri politike nk'abandi agatemberera no mu banywanyi wiwe no mu mugambwe wiwe
mu majambo bakimukanye gatoye cyane gose akizera mu fite kwivyo biganiro bizogica bivuyemo kangarinke akanya gato
kwego turafise ivyizero kuko turaze ni inama igiye ni nk'ukubonana kandi twebwe turanashima kuko ubunye abagiyeyo n'abaserukirana leta iriho yatowe izwi n'itegeko ubusi nka bya bindi hariho zijya leta z'amakudeta zijya leta z'abakombora abantu z'abisha abantu ubu ni leta itowe n'abantu irongowe n'uwatowe ifise inzego zose ibyo rero turafise ibyizigiro kandi noneho turafise ibyizigiro kuko turaze abarundi bose ubu bararushe ubu barishakira amahoro baba abo bahunze nabo nyine byumva baranyariwe cyane barifuza ko botarafise ibyizigiro kuko ubu nta mutu nta mututsi nta mutwa nta ntangwani hari ivuga tubwoko kana kaburatewe urumva rero ko hari ibyizigiro ko bizogenda neza
tubibutse inshuti mwese ko muri koma rwandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Claude mwiriwe neza egera telefone muvuge cyane Jean Claude
mwiriwe
izina ry'ikirundi ninde ndakumva neza
nibitanga
murafite ikibazo murafite cyumviro turi kumwe n'abashinga nabi batatu barongo bamashiramo atatu atatumiye muri byo biganiro
yewe ni intere hano nagomba guterera
yego
aho ibiganiro byo bihera ikibanza aho byo bihera n'abo tumirwa
duga ku ijambo munyarutse
hari n'ibyo bamo biganiro
yego
amasaba yuko abo bagiye yuko bakaganira yagiye abasubira gusohoka kuko byahora mu bisi heze amatukana yuko abarundi bashobora kuva mu butegetsi n'agashomikaganuka amabasa bakaganira bagahuza bamwe bagahebiri abandi bagahebiri babiriya kuko ibigira inama bigira imana murakoze
cyane rwose Jean Claude nibitanga mu shentahe Jerry Hakizimana Jean Claude ashikije icimbiro gihambaye cyane gose gihagaze cyane cyane ku buryo bwo gutatura amatati aho bavuga ko mu mirwi iganira bamwe bahe bibi abandi bahe babirya ivyumviro ishikijwe na Jean Claude muvuga kwiki
ibyo ni ivyumviro kuvuga ko bikomeye cyane mbeza twebwe dusanzwe dushira imbere mu ishyamu wacu kuko iyo abantu batagiye inama naco bashika ko bavuga ko rero abanyepolitike bavuga ko bari hanze ko muri bataye igihugu ego hari ibintu biboneka ko bakwiye guheba hama kandi no kuhande rwa leta nayo ni hari inshura kuvuga ati ibintu turabyoroheje kugira ko umure Burundi bugume ari Burundi nkuko no munsi urabona ko Burundi twavuga ko buri ko baradandazwa na bene bwo ugasanga bagenda bavuga nabi n'icyo twari tuvuga ko ibiganiro by'uno munsi byoshika ku kintu mbere n'amatora y'2020 akaduha amatora meza cyane kandi yizewe na bose nkuko bisanzwe bigenda bakanashyiraho amategeko kumure yobuza uwo ari wese gusubira kuyikora mu matora cyane kuvuga ibitabyanye mu gihe ataba yituye utungane kuko mu Burundi turafise akageso ko kuvuga ko ubutungane budakora neza umuntu atarabwitura nibyo hari igihe usanga ko mwabaye utunenge ariko ibyo bikaba bigaca mu nzira y'ubutungane ntihabe gusubira gushaka kwa nkibi biciye mu ngugu cyangwa gushyira abenegihugu mu mabarabara kuko abenegihugu bo icyo bashaka ni amahoro n'abanyepolitike bose babana amahoro atacu bapfa atamakudeta asubira kumva mu gihugu maze intwaro ya demokarasi ijwi n'amatora akaba uwari wese akitoza agahiganwa atsinzwe akemera ko yatsinzwe kifuza ariko ibiganiro byoshika kwihanyura bikomeye cyane maze kandi bigatahuka mu Burundi ibisigaye bakabyumvikanira mu Burundi
murafite kizera uko bazaba bumvikanye
twebwe kizero turagafise naho kumwe tashobora kuba kandi natwe tugende guterera abagiye tuvuga ko ari abantu bakomeye cyane kumure bazi byinshi nabone ku gihugu murabona ko hagiye imigwi itandukanye y'igihugu tuvuga amashyirahamwe mu mashyirahamwe amwamwe abanyepolitike abari ku mugambi abari mu mugambi uri ku butegetsi n'abandi bantu ko murusanga bavuga ko batavuga rumwe na leta bibaza rero ko nibashira inyungu imbere z'abarundi bose ibiganiro bishobora gushika ku kintu gihambaye naho biri uko ariko tugakebura tuvuga bavuga yuko zina muntu yose mu biganiro yoshira imbere inyungu y'abarundi bose yoshira imbere neza y'urundi bwanyarutse atoshira imbere kuba mahanga cyangwa kwandanya avuga na urundi cyangwa kwandanya kwandanya agomba ko byose byoshuka kubwa wenyine ariko tumwe urundi afite jambo ntasubigwamo
et mais Pascal Ndwimana ivyimvu byashikirijwe na Jean-Claude Chanchan kuvyaka ikintu abarundi bagiye arusha botahukana eka ingingo umvikanye ko mu bivuga ko iki yavuze ubuhinga Chanchan mu vyerekeye kuganira canke gutora umuti wa matati duga ku jambo kanya gato
twebwe ku bwa Claude vyukuri avuze ivyumviro bitomoye twese aho duhagaze kuri make naho turi kuza bayo bageyo vraiment ko botahukana ikintu ciza kuko kwama twumva ngo ibiganiro ku imyaka 10 heze ku imyaka 5 heze rero twebwe turivuza ko boje inama kandi ahanini nkuko uyu muvandimwe muri Falcon avuze turifuza yuko vyukuri ko boshira imbere abarundi igihugu ugukundana kandi vyukuri murabona ko hahuriye n'abantu nka benshi cyane by'ukuri turabasaba ko batokwihamenyo yabatwenzi nihagira abadadika nihagira biyumvira bati bitagenza uku jewe simpeba nande sindekura turifuza ko botahana ijambo ahanini mbere ushima byona koroha cyane n'ukurengera inyungu z'iwabo bakumva yuko ari indongozi kandi ko batwarira abarundi aho niho numva ko ko byogenda neza
yego me Eric Nsengimana namwe ivyumviro vya Jean-Claude
ivyumviro vyiwe birasomoye kandi nivyo twese twiyumvira ko muvyo igihe na cane cane mu bintu vy'ugutatura matati umwe wese adashobora kugenda sepozisio afise ahubwo akagenda afise umutima woroshe uciye bugufi kugira ngo ibiganiro bitere imbere kuko umwe wese nabundi afise ahagaze akavuga ati dushobora kwabanduka ibiganiro ntibyokunda rero twebwe muri haza tubona ko bokoroshe imitima bose n'abarundi kandi bashaka gutahuka kandi uravye intambwe leta imaze gutera yo kubakira ukaraba amaze gushika mu gihugu c'Uburundi ukaraba ingene babayeho nabo nyene bakati baravyivugira bari bakwiye ko bobibonera nk'akarorero n'abandi bakiri hanze hanyuma bagashobora nabo nyene gutahuka kugira ngo baze tubake kubera ko Denis Enziragenze twebwe muri Jeune Afrique naho duhagaze nuko dukeneye abanyepolitike baze apana abanyepolitike babona hageze amatora bagaca birukanga babona ko bataza gutsinda bagaca batangwa kuvoka amatora yipfe hari akino dukeneye abanyepolitike bashobora kuja ku rubuga bagahiganwa abanyepolitike bashobora guhangana na leta bahangana na CNDD-FDD hanyuma bagakoresha demokrasi iyo demokrasi baguma baririmba by'ukuri tukabibona tuti naye abasa amajwi aya naya 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 apana ko wagera ko baca ku rubuga umwe wese agaca afata inzira yiwe undi agaca afata inzira yiwe akaza kurondera ingufu mu makungu kugira ngo bamushigikire atigeze ahiganwa ivyo ni ingendo mbi bakwiye gusezerera mu byo bazovuga nako icyo barakwiye kucumvikanako bakavuga bati nimba turi imigambi umuntu arakonda umugambo yakabikonda ari wenyine canke ari batanu hagera ko ukora ivyo ujejwe ugatangura guhindura ingendo canke undi akagira umugwi nkuko ubona imigwi yagwiriye utazi iminsi nayo akaja muri muruyu utari muri iki akaja muri iki kugira gusaro nta kugira naho abara mu gihugu ivyo vyo gufonda ubugwi no kurondera ingufu y'abantu ngo babashigikire bagatandukana navyo bakavuga ati nimba jende umenye politike reka nje ku rubuga vyuko ndabona ko nzotsinda objective yanjye niyo gutwara mugabo ugatwara igihugu c'amatano ubuki ugatwara mu iterambere ugahiganisha ivyiyumviro hamwe n'ibyo avuga mu matora y'ibyo byose ukabafisa ba observateri babibona
ariko se yuva
nje mparamba nabugururira bose kugira ngo ibikorwa bitere imbere
reka ndabibutse ko muza murampa inyishu ngufi ngufi Eric
muri ivyo vyiyumviro vya politike zigushika ku ntambwe ishimishije apana kwama bariko bararondera ingufu zibashikira hirya no hino kandi atakintu kiboneka bati
Lika nabibutse Eric Nsengimana muze murampa inyishu ngufi ngufi tubibutse kandi ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile muri Veneza
Frederic
muri Veneza izina ry'ikirundi ni nde Emile
habo mukiza
habo mukiza murafite kibazo cyumviro
ego nini nimera no cyane cyane ngira abatumire bose nabanje no kubara umuntu nababwira ati nta bakunzi bahera mu mubindi ni kabakera bayamaze mu kirundi bayavuga nimba batatumiwe n'ibyukuri abandi barashoboye gutumirwa nibashika ku ijambo ribima nibashika ku ngingo dushobora guteza intambwe ibyo biganiro ndibaza abo batatumiwe ntacyo bazuba bahombye ama je ndiyumvira cyane yuko ibiganiro ikintu bishobora kuvamo ego kirashobora kuba cyiza ku rundi ruhande kuko ibiganiro byaramye biba mu yarusha akagira icyo bafunditse wahindira ko ibyo bintu nibyo bakaba babyumvikanye mugabo warindira ko bizoja mu ngiro bikamara umwanya urumara nicyo gituma jeno basaba abantu bemeye kujya mu byo biganiro babwizanye ukuri n'ukuri boye kuza barafukerera ku bintu byotuma baza barasubira mu biganiro ibidaganiro bikigera bihenze ajye n'ibintu bibiri mbona bishobora kugorana ko bazohurira ko cyane cyane bahabera amagabo banye politike bitabye ibiganiro hari ikiganiro kijyanye n'ibintu bise ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu icyo kintu kirashobora kudindiza intambwe nziza ishobora gutega ikigira kabiri ni kijyanye n'ibintu bijyanye n'ibyungo by'imitahe mukuri nibarabe ibyo bintu by'imitahe rero twibaza yuko bihagarika na cyane cyane leta ko yemeye kujya kuganira nabo cyane nabo nyine bafata ingingo ishobora guteza imbere Burundi ama nkarangiza nibarizo mu yaserukiye make yavuze ngo abantu ngo banyariwe ngo nabo nyine ngo bifuza gutangwa abahungu abanye politiki bahunze mama mutubwira ati tureke kuza turavugira ibintu tudafite ibyemezo ku iradiyo umunyacyubahiro yombwira umuntu umwe mu banye politiki bahunze bamutelefonye bamubwira yuko banyariryo ama nkifuza yuko no mu butaha mwotumira ayandi mashyirahamwe afite ibyo biganiro batari mu Burundi murakoze
Emile Habumukiza ibyumviro bihambaye cyane rwose eka ni ibibazo bibiri nyamukuru avuga ko bishobora gutera ikibazo ari cyo kibazo cy'ikiringo cya gatatu hamwe n'imitahe akaba kandi yasabye ko abarundi bavugana ukuri ni ikintu gihambaye cyane rwose akaba yavuze kandi nuko naho kenshi abarundi bumvikana ku bintu gushyira mu ngiro ibyo bumvikanye ko byama ari ibibazo mushyirantahe Emi Pascal Nduwimana na babaje n'ikibazo reka dutangure kuri mwebwe ariko mu kanya gatoya cyane rwose duga ku ijambo Emi Pascal Nduwimana
ne kamere kuri iki kibazo abadidati abo banze baranyariwe barago ibyo duze singira ngo Emile ndibaza ko atakufata uko atakunda kuba ariko arumviriza amaradiyo nta muntu numwe ari hanze baba bano bantu bari hanze batakoma induru bati kuba hanze ibintu byiteka kuba warahunze urwawe atamuryango uri kumwe nawe ati birababata rero abimenye yuko avuze ngo ndamuhe umuntu umwe arumbiriza ano mu batumire banyu aba bantu bari hanze nta uravuga ngo nguwe neza ndaroraniwe avuga ati hanze ni habi inyishu rero niyo ngira ngo ntarahunga niyo mpamvu nari handi hoho warahunze ntiwonezerwa uri hanze rero barifuza ko bataha abimenye rero na Emile icyo mvuga kuko mba mfite ibyemezo kandi hariho n'ababiyaga bati by'ukuri hanze si heza iyo nibaza ko ari ishu arose hanyuma yavuze avuga ati ibizoba intambamye ati nibijyanye n'ikiringo cya gatatu avuga n'ukuri nari ngomba nsabe ibibazo bya twajeme manda ntibigaruke kuko yarusha mbere niho hari na sentare yanaruciye iravuga yuko ukwitoza kwa perezida ko kwari kunakwije amategeko aho rero ni full stop ntihagire n'uwo kwadukana ibintu ubutungane donc bwanatoreye inzira hanyuma aravuga ati bijyanye itahe naho kandi ni ukumenya yuko leta iriho ishise ubutungane kandi n'aya makunga avuga ati guhana ibyaha ntawufata by'ukuri watembagaje ubutegetsi wasohoye Brende waturiye abantu wisha abantu atutungane ntibukore twebwe ahonye ko bari kwihenda mbere turatura n'abatera batera kamo ibi bintu kabisa ntihagire nuwokora ko kuko ibi abarundi na hamwe bo navuga yuko arisha abantu ko batohanwa ntibotanga hanyu by'ukuri ndazi yuko abarundi ko boshavura cyane niwovuga yuko ngo waturiye abantu wisha abantu wasohoye ingoho akica abantu ngo ntahanwe ibi ntibo bivuga vraiment ibyamanda byose byarahize ubu turi muri 2020 murakoze
mushana Gerard Hakizimana namwe kuvyumva yashikirijwe na mushana Emile
cyane umushinga nta Emile twamukurikiranye nibyo yavuze azohora mutima aravuga nko guhagarika imitahe aravuga ko abarundi bamabumvikana ntibashike ibyo bashitse ko ntibirame ibyo nibyo abarundi kenshi bakunda kuganira ariko ugasanga ko umujyi baganiriye ntibyagiye mu ngiro ariko turasaba ko kumure abarundi bo kwikubita agashi na cyane cyane abanyepolitiki bakaganira bahuza mu gihe habaye ikibazo kanaka bakamenya ko umuti wa byose ari uko abantu baganira bakajya hamwe nacyo kizotuma ingata y'akazi na muntu kazobandanya agatsimbatazwa mbere abantu bose bakisanga mu byabo no mu babo ari nacyo tuba twebwe aha ku bijyanye no guhagarika imitahe twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama dusanzwe two twa kurikirana cyane akahise k'igihugu mbere tukaba twakoze n'amatohoza ku bibazo bitandukanye tuyagiye ubwicanyi bwagiye buraba kuva mu 1992 gushika uno munsi tuvuga ko ata muntu n'umwe akwiye gutuma ubutungane budakora kandi nacyo bituma tuvuga duti kudahana bituma ibyaha byiyongerekana twaragiye turakora byinshi turabibona nacyo bituma dusaba ko ibi byo ubutungane bwokora aha mugabo leta ikaraba ku muri nyamba hariho bamwe yakene bagabanya imitayi ko badafite bya byo tumwe imitayi yari kumaho nibyo irashobora kuba kugwaho ariko nshobuza ko abandi bafite bya agirizwa amakosa yo hanwa leta yagomba ko muri rusange abarundi boganira bahuza kugira ngo byatwaze vikingo cha gatatu giye kuyinkisha mu gishinzwe kurwanya kimwe n'akamona mama sindabiteba ko murazi ko hari sentare zituwe nohera ko nayo Bujumbura gusa nuko abarundi tutatahura inzira yo kwamatwitura ubutungane mu bibazo ibyo ari byo byose aha tugahamagara abanyepolitike mu gihe hari ikintu kigoranye kwama bubitura ubutungane n'icyo ubutungane bubereyeho mu gihe babona ko barenganijwe n'iyo se ntabwo babituye bakungururiza mu ikurikira nacyo tuba tuvuga duti by'ikingo cya gatatu ntibikwiye gutesha umwanya abanyepolitike kuko byaraheze amasenari yabyemeje umuprezida wato wari ku kivi icyo tuvuga ni uko abarundi abanyepolitiki boganira ingene igihugu cobandanya kirongowe neza ingene agatakazi na muntu kubandanya gatsimba atazo gusumba ingene amatora yogenda neza maze bose bakitabira amatora
egome namwe mushika na Eric Nsengimana murambabariya Nsengimana vyimvye vyashikirijwe na Emile habo mukiza mukanye gatamwe
ego murakoze cyane nico kimwe n'abandi turavuga tuti abarundi twari dukwiye kumenya ko iyi suverenite ubwigenge bw'igihugu bukomezwa n'uko tuba dufite ubutungane bwigenga by'ukuri kandi bukomeye nubwo ubutungane bwa bavuga ati burahengamye kubera cyane kiriya cyane kubera ko bivanye n'umuntu ariyo mutabihurije ko twari dukwiye kumenya ko sentare iriho kandi hariho n'iyunguruzo ubwo hariho n'urwego rw'umuhuza ndetse kurenganije witura kandi gushika ubu twebwe muriye ajyate dusanzwe dufasha abo bantu basanzwe barenganijwe tukabaha abavoka abo byanze rwose mu butungane turitura umuhuza nta muntu ndumva avuga ko urwego rw'umuhuza ruhengamye gushika kuri ino tariki turiko turavugana hama nikubinye tuzokomeza ibihugu byacu twamatiko turavuga twarikukiye twarikukiye mu kivi twikukiye tukagabwira n'ubutungane bukomeye mu kivi ubutungane bwacu bujegajega nicyagihe batabahamagara seteyi nta muri icyo gihe rero ntina nuko twashyigikira leta y'u Burundi ku cyiyumviro cy'uko yavuye muri seteyi kandi igihugu gisanzwe kidafite ubutungane bwigenga hanyuma ku bijyanye no gukura imitahe y'abagirizwa amabi novuga ko gutsindwa utaburanye n'ibyo bibi nk'abo bantu badashaka kwita ubutungane kenshi bavuga ngo nta mugabo atinya ubutungane je nagiye mbona n'abandi amashyirahamwe mu yo dukorana hari ayo bari bavuze muri urwo rutonde rw'abagiye mu bya kudeta hanyuma araja kuri pro araburana mbona aratsinze none ko umuntu ataraburana atagirirwa icyaha ubotinya ubwo bwishi bwabwira ngo barafashe cyo muri code turavukerekana uruhara rwawe gukora responsabilité ni personnelle mu deva no zera justice ni batse baburane hanyuma dukore dushira ingufu hamwe turabakeneye
Tubibute nchuti mwese kumulika mula bandanya kumviza iladio njigu ya Amerika isamia nila ya Washington DC mkirundi na mkia Rwanda tulikumwe na Jean Ndayizeye mwiliwe neza
ni mwaramu tenda waramu kije
ego mwuri hehe
jendi mwuri state ya Iowa
mwuri Amerika lero
ego me
mwurafisi kibaza mwurafisi chimviro
munda mukirize abatumire ntibagena Eric Eric numugenzi ndamuzi cyane gose Bujumbura
barakumva
hanyuma icyumviro ciwanje kwa rukuterera kubijyana n'ibiganiro byasubiye gutumikwa kandi
yego
natwege turi hanze biraturazishirwa nasaba yuko izo ndwizibiri babahaye kweri bapfe yo birangiye ntibatosubire gutera induru ku maradiyo ngo ibiganiro byateje bahurize ku kintu kimwe bagitahane bashikiriza barundi ko ibyapfuye yari kandi bigenda bibahereza ijambo ryihumure hanyuma ikindi naco nashaka kuvuga hari uwo numvise yavuze kubijanye n'abagirizwa ibyo bakoze mu 2015 ngo bakugwe ku mitahe bakuwe ku mitahe imbere yiwanje mbona yuko ahubwo baba bagwijije inkorabara kuko nahiga yeto bo abandi bari nyuma yabo bo bandanya bakora ya makosa nyene bavuga ati nabambere ko batakurikiranwe n'ubutungane ati natwege tuzogenda uko nyene rero imbere y'ubutungane sinumva yuko barahamagajwe n'ubutungane bobu hari habandi boshigikira ati nibakuwe ku bitungane kuko nchambona yuko menga baba ariko barabashigikira uko umuntu yakoze ikosa imbere y'ubutungane akeneye kumvirizwa aha asanze ibyo yakoze bimwagira hanyuma gacanwa n'amategeko byisunzwe ibwiriza shingiro ku mategeko y'abakora ibyaha kuko niho nabipfuza kuba bo bikora baca bagabanuka kuko baca bavuga ati twosubira twomera nk'abandi ba mbere tugahanwa ibyo nibyo nashaka hanyuma ikindi baganire ko bahuze ku kijyanye n'impunzi ziriko ziratinya gutaha kuko abamaze gutaha jenda kurikirana ndumva yuko atangorane bagira mu gihugu nibareke gutinya cyangwa bareke kumviriza babosha nabi batahe mu gihugu cyabo bitegurira amatora mu 2020 murakoze cyari tunashaka gushikiriza
murakoze Jean Ndayizeye Jean Ndayizeye ashikije ibazo abashinzwe nahe twatumiye basana bamaze kwishura ku biganiro byo rangira muri ico kiringo bahawe bumvikanye eka akabavuze no ku kibazo cy'uko dahana cyangwa cy'imitahe ariko nashaka mu gihe cyo muvuze ku kibazo bavuze cy'impunzi impunzi z'abarundi ziri mu makampi yatandukanye ni impunzi nyinshi cyane gose hokorwa iki mushiga ntahe Emi Pascal kugira ngo abarundi bari mu makampi impunzi eka bumve ko batekaniwe ikintu cyo gukorwa kugira ngo bumve ko batekaniwe niki
twebwe nko nabizi twebwe turaba compassion turabantu babanye impuhwe cyukuri ngomba mvuge kino kintu kandi ndagisuramo cyane n'ukuri uravye zino mpunzi eriga ifo ko umuntu amenya ko ari bene wacu aba ni abarundi bacu ivyirwa birabera yo ugutwara inda ukumererwa nabi amashushu ugasanga umuntu atiga ugasanga adakora twebwe cyukuri turifuza zino mpunzi ko zitahaza biziri mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo kuko byukuri ntawonezerwa ngo ajyame kandi namwe na wabo ari hanze nk'ubonye yumvire nk'umwana azovukirayo ugasanga amazi myaka 10 mirongo biravuga ati wacu ati nihe ati ni Burundi azobaza ati nanje shaka iwacu byukuri twebwe rero turanashimira na leta kuko ataki na kimwe itafata ngo batahe byukuri turifuza icambere byukuri ko botera kama abantu bacu ko bahunguka ko batambere twebwe tukanasaba na hasere igafasha kandi tukanatera kama ibi bihugu by'u Rwanda hanini no umuntu akunda kumva ngo hariho utubazo ko bo barekura kandi ko bofadikanya ko batahuka rero turashaka abari yarusha kino kino habe ukucumva kume nihagire abafata zino mpunzi ko ari nginzo zabo ngo bashike no ku migambi yabo nibamenye ko bakeneye ko bataha kandi ko batahi wabo ni wabo Burundi ni wabo ni mu gihugu ci wabo ni mu ntara y'iwabo ni mu miryango yabo turabake
dukeneye turabakumbuye harimo abanyeshuri harimo abapapa bamama abanyengomezi baze twubake barime borore bige batera imbere turabakeneye cyane byo turasaba yuko aba bari yarusha icambere na mbere nibagira impuhwe kandi nibatera kama karere iyo bahungiye ko babafasha kandi bagatera kama aya mareta na hasere ko ibarekura ko bataha ahasigaye natwe ino turabateze turabakira tuzofadikanya haba ari ukubaha ibyo bafungura ibyo bambara ibyo barya ariko bari wabo
rero
by'ukuri uyu muntu avuze ikintu cyiza kimunzi
yegome mushana Eric Segimana namwe hari amakuru atangazwa rimwe rimwe y'abantu batowe ibiziga ibyo ntibishobora gutuma impunzi zigira amakenga gutahuka
aya makuru aguma atangazwa navuze ko ubu ata makuru mperutse kubona atangazwa bavuga ko hariho abantu bapfuye ni ukuvuga ko hariho arabakarusho na cyane cyane mu bijyanye n'umutekano hanyuma abo bantu basanzwe bariko barayatangaza munosaba ko bogira amatohoza yimbitse bakaraba ati mbega nibyo uyu muntu yanyurujwe yatowe ibiziga cyane bikareka kuba gutangaza gusa nk'uko umenya n'ururirimbo cyangwa kugira ngo batinyise abandi kutaha kandi sinumva ukuntu abajonalisite nyine bagira bayatanga ayo makuru basanzwe bari mu Burundi ariko bari mu Burundi bakagerageza gutera ubwoba abo bana ariko ikikuru z'uko sico kuko ndabiko mu mpunzi hariho benshi bifuza gutaha ariko igikuru na jewe maze kumva mu mpunzi uko benshi turavugana ntibanga gutaha kubera ko ari ayo makuru atangazwa ku maradiyo gusa usize ko hariho bamwe bateze ubwoba n'ayo maradiyo asanzwe avuga ko hari ibiziga byatowe hirya no hino ariko ubu ntabyo mperutse kumva jewe yamonazi cyane abantuze impunzi zigira zitinya gutaha kubera iki kubera abazereka gutaha kubera abo ibihugu biba bizifite na cyane cyane ASEAN hariho turi muri retrete ya politike mukayanza ubushize umukuru wa ASEAN yarashikije avuga ati njye naragiye mu Rwanda ndabaza impunzi ndababwira ati kubera iki mudataha hanyuma baravuga ngo leta partenaire ntibarabishaka rero abo ba partenaire yabajije aho meze abo bapartenere ni babishaka hanyuma barekure impunzi zitahebenshi barifuza gutaha bakuba igihugu cyacu kuko kuba mu mahanga nta muntu n'umwe azifuza kuko ndazimu bahunze harabicuza hariho na mwene wacu umuhererezi wanjye yari yambuye muri Tanzania kugira aze nawe nyine ntibyamworoheye kandi yarabyifuza cyane gutaha kubera ko yari yahunze kubera ubwoba kubera ibyo yumva amaravuga ati bwa bundi byari byongera tubiri inyuma biramugonye na tubiri inyuma
yego me icyo twavuga ni uko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaba impunzi HCR ni ishyirahamwe usanga rikoresha abahinga cyane rwose bazi ibyerekeye umutekano bazi ibyerekeye impunzi inyigo bafashe nibaza ko ata muntu adafite ubwo buhinga yo inegura cyane reka duhe ijambo Gerard Hakizimana nawe nyine atubwire ikintu abona cyakorwa ibintu byokorwa kugira ngo impunzi zumve ko zitekanwe nibi
murakoze cyane ubwambere nibyo nkuko mugiye kubivuga twebwe mishamu wacu turagushinga cyane n'impunzi kumbure zikiri inyuma zitaratahuka mugiye boneka ko n'umunsi ari abantu bariko baratahuka ariko kubyanye n'iby'umutekano biriko biravugwa ibijyanye n'iby'iziga ko muri mu babagiye bishobora kuba bitogwa ubwambere naza ko kuko amatohoza kuko mu Burundi haramenyerewe kuzatangwa inkuru zitari zo ibi twarabibonye turabiye ko tugize imisi dukora amatohoza kugira niba bikubira mu gihugu kwa ubwicanyi n'ibindi aho usanga kumbure ari ibintu byinyegeje inyuma rero tugatera akamo ko kumbure impunzi zubana yazitahuka ibijyanye n'ubwicanyi cyangwa kumbure ikiziga kimwe cyangwa n'ikindi gitoho gicatowe biragoye ko igihugu kana gishobora kubamo umuntu apfa ariko ni kurambega yapfuye kumbo izihe icyo nicyo gikomeye cyane ariko twe byo duhanira nuko agati akazi na muntu ko tsimbatazwa kandi nuko buri muntu wese yibukwisanga ibijyanye n'umutekano nuko abarundi bahunguka bocungerwa umutekano maze bakisanga nk'abandi barundi ibyabo bakabihabwa hari ibyo basize yari nibaza ko kumbo nabone bagiye gutaha naho ari amakuru kumbure gutaha abacivutu atangwa n'abacanye bariya ebiboneka ko ariho ibintu byinyegeje inyuma kw'iki kibazo cy'impunzi tugiko turakurikirana mu ishyirahamwe iwacu tushoboka dutangira uno munsi ngaha ku kiganiro cyangwa dushobora gutanga inyishu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Rukundo muri yo neza
ya mwiriwe neza
muri hehe Rukundo
turi muri Idaho
aha muri Amerika
ego
me murafite ikibazo murafite cyumviro
ni nk'icyumviro cyangwa ikibazo nagomba gusaba abaja mu biganiro ko boganira icerekeye umuntu wese ukudahuza mu byiyumviro cyangwa kudahuza muri politike cyangwa uko abantu basa mu bwoko ko bakwiye kubahirizwa kimwe mu gihugu kuko ari gusanga abantu bari ku mugambwe ugasanga nibo umva ko abandi badashobora kubaho ugasanga hari ihohoterwa abantu ugasanga nk'imisori kukira umugambwe ugasanga yigiza abapolisi bakagufata bakuzeza ubusa bakujyana mu butungane n'ubwo butungane ugasanga ntibukurenganuye nabwo ugasanga uboreye mu gasho abantu nk'abo benshi baribo aribo nashaka no kuvugira kuri radiyo nzi abantu bagiye bafatwa muri izo nzira ugasanga umuntu ntushobora kugenda uvuga ati umuntu azize ubusa ugasanga ntashobora kuza kwitwara rero igihugu kimeze uko usanga atari byiza turata ibihugu twagiye tubamo narabaye nko muri Zimbabwe nashobora gutembera atakaranga muntu ufise kandi ugasanga simpohoterwa atari igihugu cyanjye nkumva mfise ukwishyira no kwizana mu gihugu atari kiwanje ariko mu gihugu kiwanje ugasanga umuntu agenda anakaranga muntu ugasanga mudahuza ibyiyumviro bagufata nk'umwanzi ibyo bakwiye kubiganira ko ku buryo umuntu wese mu gihugu ciwe yumva ko atekaniwe kandi ubutungane umuntu wamwagira ibyo ngo akoze ibibura be ku by'ukuri ko ibyo bintu aba yabikoze kuko ababa muri karitsiye abantu bose baba bamuzi babaze n'abashinga nawe baba bamuze ko uyu muntu atafise amakosa ariko ugasanga muri mu gasho icyo rero nicyo buganira ko ukwishyira no kwizana ku muntu n'ibyiyumviro no kudasa ko abantu bakwiye kubana mu mahoro n'umutekano kandi ubutungane ntibukorere umuntu uyu n'uyu ku buryo batohoze neza babone ko umuntu yakoze amakosa ayahanirwe mugabo kuko atobavuga rumwe na leta cyangwa kuko yoba yagize ikibazo dakanaka ntibaza bamuhora ubusa icyo nicyo nashaka baze bashimakire ko kugira ngo Uburundi bubu igihugu cy'abantu bose cy'abarundi bose biyumvamwo ubutungane abantu bose biyumvamwo igihugu umuntu wese atemberamwo akumva ko yishyira kiza natubwira amahoro
murakoze Rukundo icyumviro gihambaye cyane rwose ashikirije cyuko abarundi bose baba bangana imbere y'amategeko ikaba kidegembya bakagira ubwigenge bumwe nk'uko vyategezwa kumera muri mu gihugu cyose gishyira imbere demokarasi icyo kicimbiro rero akavuga ko cyoganirwa ko cyane rwose ntihagire imirwi ihohotera abandi ibahora ubwoko ibahora intara ibahora imigambwe n'ibindi reka duhe ijambo Gerard Hakizimana kuri ico cimbiro
ashije cyumviro gikomeye cyane murakoze cyane mbere ndamushimiye cyane Rukundo ari muri Amerika twebwe mu ishyamwe wacu ibi ni bintu bitwaje ishinga cyane ko dusanzwe duharanira kimenye dusanzwe turwanya ikimenye nakabona mama byumvikana ko duharanira ko abantu bose bangana imbere y'amategeko kandi umurundi wese tegeza kubahirizwa mu byiwe mbere akaroswa n'ibyo ari kurigwa n'amategeko atakurenga cyangwa atagukandamizanya niyo turifuza ko ibi bagashikirije nabyo ni byiba muri bimwe mu byo kuyigwa kuko nawe abavuga ko bidashobora gushika nibyo yashobora gushuka ko umurasanga umuntu uca muriya ararenganije mu kintu kanaka yari afitiye uruhara twe tugomba ko abarundi bumva ko ari bamwe abarundi bangana imbere y'amategeko bumve ko nayo politiki ibyo icyo bushyira imbere ari neza abarundi nk'uko twamye tubivuga ari ukugenda bangana imbere y'amategeko atakwiye kurenganywa nk'uko twabivuze ntawe ukwiye gushyirwa hejuru ntawe ukwiye gushyirwa munsi yaba ubutegetsi yaba uwatsinze utatsinze bose bategereza kumva ko baguma ari abarundi kandi bategereza kuma bangana ariko ikibatandukanye bakubaha amategeko nacyo gituma rero tuvuga duti umurundi wari wese arakwiye kwishyira no kwizana mu byiwe no mu biwe nk'uko rero tubona ko hariho akarusho tugiye tuba kwa matoto twavuze ko twe dukora amatoza kuva mu gihugu cy'abantu bashinda mu gatatu na kabiri birabika ko uno munsi hariho akarusho mu byayo no kwishyira no kwizana twaje kumbure mu gihe byotsimbatazwa ziwa vijida chane atutusua kumba njane zigezi za buga zivuye kuhivi chane aliki imuudufise nukusanga ni vijivigani yobi kuviraba abarundi venshi wa fisi bahiga inyungu zaabo bashinga inani kukira bahige inyungu zaabo za politiki nikumuga bahiguzi nili indi ukasanga keshu wali wagie inyungu zaabene igihugure tuka matiaka mutubuga duti abarundi awanyo politike ni vike uke uumbe kwa abarundi alivu kwenye igihugu kandi alivu kategerezwa kukazwa idigihugu maze mundu wese yishide izane bagani ya bahuza kujerekeye idigihugu nasi uge enda kulisha urundi kuma yona ko alivu nukizi minsi ukasanga kumbure igihugu niko kirabugwa nabi nabene cyo twipfuza ko ingendo zosezeregwa maze abantu tugahigitera mbere twese turi hamwe
igome namwe mushya na Eric Nsengimana ku cimbiro cashikijwe na Rukundo ari aha muri Amerika
ejo makoze cyane mu gicimbiro cashikije ni biza ko umuntu ndi wese yishira kizana hanyuma ico cimbiro cyuko mwe bashaka kumukubagura ubagatwa mu gasho gucyo nicho nta muntu numwe yogishigikira ndashigikiye ko abo kwishira no kwitana ariko mu mategeko ko uburenganzira ko umwe utangurira aho bundi buherera turashigikiye ko abo kwishira no kwitana ariko karanga muntu nico gituma umuntu aba yifise kugira ngo bashobore kumenya nico kintu ca mbere kiranga umwene gihugu ntawuvuga ngo bose ngo bace batembera batagira ibyangombwa nje nta ntamwe ndabona umuntu aza gutembera atagira passport cyo kimwe no ngaho muri ico gihugu nyene sindabona ko ahantu bose mbona bagenda batembera bafite ibyangombwa kiba igihugu kigenwa n'amategeko koko kugira ngo dushobore gutandukanya umurundi n'umunyarwanda tuvuge tuti n'umushitsi tumufate uko uyu nawe n'umusangwa nta kibazo uwatandukanywa ni ibyangombwa nico navuga ko dushobora ko abantu bigenza uko bagomba ariko bo kwigenza neza cyane bakishyira bakizana bubahirije amategeko
Mwushia na eme Pascada Ndumimana na mwe muka ni gatoi chanagose ichimbro chashkijwe narukundu
mweje ntabwo nzano kubatebya cyane kuko cyukuri nivyo twebwe turanabishyigikira twebwe kuko simaka ngo twumvire kumwe simaka ngo dukore kumwe simaka ngo tumotegwe kumwe simaka ngo dukunde bimwe simaka ngo twumvire kumwe ni l'unité de la diversité mugabo ico duhanira ko twese ni igihugu na mahoro umutekano iterambere rero vyukuri turifuza kwatawozira ivyumviro vyiwe umugambwe wiwe idini giwe ivyubwoko vyovyo ngahi wacu vyataje gihe turifuza abantu bose ko bidegenza mugabo kandi hari kinavuze ngo cakaranga muntu oya namba naho nyi muri etazini iyo muri ukwijije imyaka ubesa kwiye birasabwa uko atwara ibimuranga rero nkamwe haje nk'inkozi zikibi ni na vyiza yuko abajejwe umutekano haba ugutandukanya hakaba no kwaka ari na karanga muntu canke nka pasiporo rero ahonye turavuga tuti umuntu wese ni yibangikanye byangombwa hanyuma mugabo jewe hari ikintu nari ngomba no gushinga abantu naho batubadide byinshi mbega ubusabane bwacu hagati y'ibihugu byacu Rwanda Uburundi mbega hoho nta wosaba bano banyamigambwe ko mbona umengo abarundi baranyotewe kumva ko botemberera i Rwanda abanyarwanda baranyotewe ko boza barasabiraniye baravuga rumwe ubwo ndibo kwiga ico tuma ibi bintu byohera hakaba na bwa busabane kuko turazi ko mbere bari hamwe twarasabiraniye biranira twaragendana ivyo sinobiteha rero yabano impande zose ivyo bintu birakumbuwe ko baja hame ko bagenderanira haba ivyo ubutunzi imibano rero turasaba bari yarusha kandi ko akobo kwenyegeza kandi nimba byoca no muri diplomasi ibiganiro aya marita gasubira gahana nimba umwe avuga tubitse batembagaje ubutegetsi bakabatanga undi nawe ati baravuze kwibi ngwinura abe kutwa ko bogumbirana kandi ko twokoroheko
ego me ku kibazo cyo gitabo cinzira ico ni gitabo gisabwa mu bihugu byose mu kwinjira muri ivyo bihugu mugabo muri leta zo muri Amerika nta muntu azoguhagarika mwibara agusaba karanga muntu umaze kwinjira mu gihugu reka ariko duhe ni jambo Ozias irakoze miriwe neza muri hega Ozias irakoze
ndirete
Ego, murafiki kibazo cy'imviro?
batumirana agomba gutanga
yego
batumira aho barabe uko batogira cyegeranyo cyohorira ayo ko bose inzego abakerewe bose yuko bopita uko batabita atabamo umwe akavuga tujenge ibyo ntanice narinde basanga ni bayoje kayo nabo babahuta nibohuza umuntu umwe yuko bose baraba akabitegura bose batumiye kandi batemeye ugiye abikunde baraho umuntu
murakoze oziasa irakoze oziasa irakoze avuze ikibazo gihambaye cyane gose cuko abatumye bose muri ibyo biganiro bo vyitaba hari amakuru yatangajwe ko hariho abari huriki mu hari urunani senare de batari ku vyitaba ariko ubutumwa twaronse hariho abakuru bamwe yamwe baronse aba wise acteur politique baronse bwo butumire mu gihe batumire bose batemeye kuja mu biganiro mu shiga ntahe Hakizimana Gerard ntibishobora kugira ingorane mu kanya gatoye muse akanya gatoye cyane gose umuntu umwe
mu bisanzwe mu gihe umuntu yatumiwe yategeza kuyitaba twebwe cyo twifuza nuko umuzina muntu wese yatumiwe yitaba ariko hakitaba umuntu adahigwa n'ubutungane kuko murazi ko hari abafite ibyo bagirizwa abo nuko barenguka ama bakisigura igihamba rero ko twebwe twifuza ko abanyepolitiki bose batumiwe ngo kuyitaba ku neza y'igihugu cyabo ku neza y'abarundi baserukira migambwe itandukanye ariko sinorangiza navuze ko ndabona ko bari kurahera mu byo gutanga ubutumire biraboneka ko ibiro by'umuhuza ko umwe dufatiye kwa ba usanga bariko barakorana aba kapia usanga ariho impande kumbure bahengamiye ko bigatuma ubutumire butangwa nabi cyane nayivuze nk'itangura ari nacyo gituma dusaba duti iki kintu ntikize gisubire no muri kazoza mu byari biganiro nibihuze abegwa cyane abafise uruhara mu ibyo biganiro abafise icyo bashobora guterera mu ntumbero yo guhiga amahoro hari amashyirahamwe yatumiwe nk'uko twabivuze atari kurakorera ku butaka bw'u Burundi aho rero uno munsi ntashobora kumenya ibiri kubivugwa mu Burundi cyane gutora umuti w'ibibazo by'igihugu kuko uno munsi hari ibibazo bihari bitegeza gutorerwa inyishu uko ibyo navyo nuko abanyepolitiki bategerezwa kubana amatora akaba meza uwo ariwe wese akumva ko mwihiganwa yisanze maze ntagire ubukumiro ibijyanye n'amamanda n'ibindi ibyo ni iby'abenegihugu ntibabiraba abanyepolitiki cy'amashyirahamwe
Gerard Hakizimana
kimbere ko bavuheza amahoro bakasoza ibiganiro mukuneza barundi kugeza igihugu cyari barundi
mu masoko na 33 Gerard Hakizimana akamumotera abarundi bose batangwe kwitaba ibyo biganiro umunsi kwa Mungu nakahe amasegonda 33 haruwa neza
akamo duteye abenegihugu bose na cancana barundi tugateye akamo kukubandanya bafatanye munda maze hama barose ubutumire nabo bashyira neza imbere y'Uburundi bashyira neza imbere y'abenegihugu babize mabanga atandukanye hama abenegihugu nabo babandanye buhaheza agateye akazi na muntu babandanye bafatanye munda nk'uko uno munsi biri maze Burundi bandanye bube igihugu kivugwa neza mu makungu
Eme Pascal Ndwimana namwe akamwumotera abarundi cyane cyane abari muri ibyo biganiro bitavye biganiro naka amasegonda 33
twebwe gusa no kubasaba ko boshira imbere neza yo mu barundi bose ntagira uhava twara ibyo kunyungu ziwe kandi kindi naco nukumenya yuko ubunye turi hamwe twese ubu turatujije atamacha kubiratamuta tamutusa tamutwa ubunye duhanze ishinga ni iterambere no kugwanya ubukene kindi naco ni kubashimira mwebwe kuri iyi radio ingene muna centralize jambo no ku bantu bose muragahoruko
murakoze mi Pascal Ndwimana reka namwe mushe nta Eric Nsengimana mutubwire akamo motera abanyapolitike cyane cyane bari muri ibyo biganiro yarusha kuva ku umusa mungu
murakoze cyane twebwe akamo motera abari yarusha nuko batakuzagira ibibazo by'ukwaruka byishwarishije kandi barabizi hama ikindi nacyo nuko bakwibuka ibyashyikirijwe n'abanyagihugu bose kugira ngo dushobore kubihuriza ko ntibaje bavuguruza ibyo abarundi bashyitse ko mu biganiro byahuje abarundi hanyuma ikindi nacyo nuko abarundi bokwiga kubaha inzego no kubaha ubutungane kuko nibwo buzotuma turonka ijambo kandi nibwo buzotuma twerekana ko igihugu cyacu ari igihugu by'ukuri cyikokiye
mushana Eric Nsengimana kuna urugaruka rutatumiwe ntibishora kuba ari ibintu bishora kugira ingaruka mbi cyane cyane nko kuvuga urugaruka nibwo usanga abanyapolitike bakoresha cyane cyane duga ku ijambo mu kanya gato
izo nyene birashobora kuzana ingaruka mbi
habi kubera ko muratwa iko kwakoreshejwe na cyane mu gwamarukoreshwa mu rusambura gwamarukoreshwa mu bintu byose n'ubu rero bashaka kugenda bakumvikana hanyuma hagati y'itomboro ubundi minye politika akaza akarushira ku kivi ugasanga dusubije mu ihumbi icyo nsaba rero ubwo umuhuza no kuba kwamaba ikibanza gikwiriye ugwaruka na cyane cyane ko ruserukira ibice birenga 60% bigize igihugu cyose kuko nabundi abo bantu bari mu biganiro bya mizi yose mugabo bikaguma bigaruka bigaruka bireflekta kuri rwa rwaruka nitwe twamata wasiga mabwena twe rwaruka bo menya ko uwaza dufite intererano ikomeye cyane
kandi mushyana he Eric Segimana ndabashimiye cyane rwose kukanya mwatoye kugira ngo tuganire mushyana Gerard Hakizimana namwe turabashimiye cyane kukanya mwatoye kugira ngo tuganire mi Pascal Nduwimana mushyana mi Pascal Nduwimana turabashimiye namwe nyene kukanya mwatoye kugira ngo tuganire n'ivyumviro vyose mwashikirije turashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashiriza ivyumviro n'ibibazo turashimiye engineer tukaba dushimiye kandi nafatukarara yegeranije ikiganiro mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.